radio indundi culture amakuru mu kirundi
tubaramutse tunabaye ikadze muri aya makuru twabateguriye igenekerezo rya 9 kwezi kw'indwi mwaka wa 2026 ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru ibiciro ku bifungurwa by'ibitungwa bibandanya kuduga ku isoko ibiriko bituma hari aborozi nk'abo muri zone nyabira bakomine gwibaga intara ya Bujumbura bidoga abadandaza bo basigura ku iryo duga riva ku bijanye no kwiyunguruza navyo byaduze ibiciro abidoga sabo gusa n'abarimyo uri komine kayanze intara ya Butanyerera bavuga ko batarabwirwa hazova ifumbire mu girima ryo myonga ryo barigenze ibituma batakaza icizere kumwimbu bazokura mu myonga uzobamuke ingwara ya Ebola ivugwa mu gihugu kibanye cha Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo ibandanya gutera ubwoba barovyi b'abarundi bakorera mu kiyaga Tanganyika ni nk'abakorera kumwe hawagitaza komine muhuti ntara ya Bujumbura babivuga bafatiye kukuntu hatagikoregwa ibipimo by'ingwara iyo bavuye mu kiyaga ivyo byose ni mwido nido rya makuru ahagarariwe na Kerene Bizindavyo muhinga bw'ivyuma ijwi ni rya Audiron Kejimana
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'ubudandaje ibiciro by'inyama bigiye kugabanuka kuva mu ntango y'indwi twimirije kuva mu gisagara cha Gitega umugwa mukuru wa politike aho ikiro cy'umusoso cyari ku 30,000 bo kigiye kugugwa 28,000 na ikiri mu igufa kizwi nka changa cyahora ku 22,000 kigiye kugugwa 20,000 ibyo biri mu byafundiswe n'abayangayanga bakorera ku mugwa mukuru wa politike inyuma hafatiwe ingingo n'uburongozi bwa komine bugendana igabanye ibiciro by'inyama muri yo komine nyene ya bugendana ikukira iyo ntara ya Gitega ingingo yafashwe kubera ibiciro kubitungwa navyo byagabanutse naho biruko abihereza inyama ntibabona kumwe iyo ngingo cyo kimwe n'abazidandaza ayi Gitega twakure mugenzi wacu ni seti ntanguva hakorera
ikiro cy'inyama y'inka y'umusoso kiriko kigurishwa amafaranga y'30,000 n'isonguro yo ku mugomo mukuru wa politike nayo nyama y'imigufa bakunze gutazira changa iri ku mafaranga 20,000 ku kiro hakaba naho ishikana igiciro cy'amafaranga 20,200 iyo za Kenya ku yindi minsi abacuruza inyama mu isonguro ya Gitega bamwe bavuga ko kuva mu ndwiza ibiciro bumvikanye ko bizogabanuka bigashika ku mafaranga 20,200 n'umunane ku kiro kimwe cy'inyama y'umusoso itagira igufa nayangana 20,200 ku kiro kimwe cy'inyama ifise igufa ariyo changa ibyo bikaba bibaye inyuma yaho ku igenekerezo rya 6 mu kakaro uyu mwaka kuri uyu wa mbere ustaneri wa komine bugendana ciza mekiyade yasohoye itangazo rijanye n'ibiciro by'inyama bishasha ku butaka bw'iyo komine arongoye aho ikiro kimwe cy'inyama y'umusoso itagira igufa igurishwa amafaranga 26,600 iri mu igufa amafaranga 18,000 ku kiro izo munda ikiro 12,000 gushika ku nyama y'ikugiti bita brochette ku mafaranga 4,000 abadandaza b'inyama mu isoko nkuru yo ku mugomo mukuru wa politike bavuga ko ibitungwa bizana na mu makomine yandi atandukanye bikabashikira ibiciro byaduze abihereza igifungurwa cy'inyama suko babibona aho bo berekana ko kugabanya ibiciro by'inyama mu gukura ku byahora amafaranga 2,200 gusa abahora bazifungura bazoguma arabo nyene bakongera bavuga ko haheze ikiringo bamwe bamwe cy'umwaka ibiciro by'ibitungwa byaragabanutse bigaragara ku masoko ariko abacuruza inyama ntibajanye n'ibihe n'ibyo biciro barondera inyungu z'umurengera gutyo batera kamo ababyega kubandanya bakurikirana kumanya ibiciro ku masoko ku neza y'impande zose anise ntabwo uvuga Gitega Radio Indundi Culture
Hagata bamwe mu borozi bitungwa hanini bigizwe n'inka n'ingurube bo muri zone nyabira bakomine gwibaga intara ya Bujumbura baridoga ku giciro cy'ibifungurwa by'ivyo bitungwa caduze muri kino gihe bamenyesha ku kiro cavuye ku mafaranga 1,000 kija ku mafaranga 17,000 y'amarundi na bamwe mu badandaza b'ivyo bifungurwa ariko bavuga ko imwe mu mvozi ituma ico giciro kiduga ari ukwani na mafaranga yo kuvyunguruza yaduze na narijya hibonekeza ubukene bw'ibitoro mu gihugu siko Gadiodone niyo yanzigamiye
Bamwe muri aborozi b'ibitungwa ahanini bigurirwa ivyo bijya nk'inka n'ingurube bo muri ico gice c'iyo ntara ya Bujumbura bavuga ko bizimvye ku isoko ariko bakemeza ko ivyo bitungwa bibafitiye akamaro.
Cende umworozi noroye ingurube ndarima ibishiro ko ari bimetse nabi birazimvye buzitorote y'ingurube ubworozi bw'ingurube je buragenda neza kwe buranyungukira cane gose.
Bamenyesha ko muri kino gihe cici ibintu vyunyuka kuko ivyatsi biba vyamaze gutangura kuma ivyo bigatuma kuresha amafaranga menshi yokugura ivyo bifungurwa vy'ibitungwa.
Je ndorora ingurube n'inkata zifise. Izi ngurube zibiri n'inkata zibiri. Ziraturya amahera menshi kandi zikaba zifise amase amera kandi yateyemwo imbuto. Zimbuka ugasanga urimbu. Ubu muci hoho urabona n'ivyatsi n'ibiboneka yazimbye. Abona nk'aho hose ko bayidandaza. Umuyaya cyangwa iminsi yose nk'ingurube zibiri cyangwa mvuze zitatu zine zitanu. Usanga hasohotse amahera atari make.
Bamwe mu bakora urudandaza rwavyo bavuga ko imvo y'iryo duga ry'ibiciro ari uko bibatwara uburyo bwinshi mu kuvyunguruza na none ryari ubukene bw'ibitoro mu gihugu.
Yaduze cyane bikoranye n'iki. Ni ibiciro nyine byo ku isoko kandi urabona ko ibintu byose byagiye bigira nte biduga. Iyo bacavuga ati n'ibindi byaraduze n'ibiciro bigira nte biza kuduga. Bigatuje cyane n'amadepurasema nyine bagasanga ari maremare bivanye no kuba ata gitoro kigizwe n'ikiboneka.
Ubwoko butatu bw'ibifungurwa bigizwe n'ituruto iva mu mise sondo mayisi iva mu bigori hamwe na sondori iva mu muceri biri mu bikunze kugurwa n'abo borozi ariko iro cavyo kikaba muri kino gihe caraduze igiciro aho cavuye ku mafaranga igihumbi mu mafaranga y'amarundi kija ku mafaranga igihumbi n'amajana indwi mu mafaranga y'amarundi.
Mu bijanye n'uburimyi abanyagihugu bari mu irima ry'imyonga mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera bafise ubwoba ko bashobora kugarizwa n'ubukene hamwe atacokorwa vuba ngo baronke ifumbire bakeneye. Ayi Butanyerera iteragira ry'ibigori mu myonga ritegekanijwe kuwa 15 kuno kwezi turimo mu ntara yose ariko nuba barimye bemeza ko atahumure bararonka ahubwo baba barahamagarirwa kwijukira kugwiza umwavu wa Nyabarega. Yamara igisata kijejwe uburimyi muri ico gice kiguma cizeza kwa bijejwe bariko barabitunganya kugira ifumbire iboneke. Aho mu ntara ya Butanyerera twakure mugenzi wacu Jana Himana hakorera.
Aho kuri wa kane twaca mu ncungararo y'igisagara ca Kayanza hari umwonga wo kumutumba mu nkaza abarimyi batumeje ko ibikorwa biriko biragenda neza nk'uko natwe twavyiboneye kuko imyaba hafi nka yose yo muri uwo mwonga iri mu guhera kurimwa. Tubajije ivyo bagiye guteragira batumeje ko bazotera ibigori kukaba nkako abigisha b'indimo bariko bafata ibipimo vy'umwaba w'umurimyi uwari we wese kugira hamenyekane igitigiri c'ibiro vy'intete z'imbuto bizohabwa umwumwe wese kandi nabo nyene bemeje ko imbuto ihari. Ariko rero abarimyi bavuga ko nubwo biruko batabona iyo bagiye kuzokura ifumbire mva ruganda ngo kuko mu manama amaze kugirana nabo mu gisata cy'uburimyi bababwira ko atafumbire ihari. Ivyo bikabatera amakenga ngo kuko hakiri n'abatari bake leta igifite ibirarane by'ifumbire barishe ku gatasi no ku mpeshi. Kukaba nkako abo barimyi bavuga ko atana amafaranga yo kugombora ifumbire bigize basabwa kwirima ryo muci. Kuri ivyo abarimyi ngo bahamagarirwa n'abajeje igisata cy'uburimyi kwijukira gukoresha ifumbire y'ikirundi mu kugwiza za Nyabarega. Kubera isi yamaze kumenyera ifumbire mva ruganda abarimye babona ko muri ino myaka ifumbire y'ikirundi yonyene ata kinini yofasha mu kugwiza umwimbu. Noneho ngo nayo nyene si bose bashobora kwironka kiresa aborozi ba kijambere nayo nyene bafise ibitungwa byinshi bakavuga ko atagikozwe ngo ifumbire iboneke atankeka bagiye kuzokugarizwa ubukene hanyuma na ya migambi y'iterambere y'imiryango ntizoheze ngo irangurwe. Bagasaba rero leta gutorera inyishu icyo kibazo. Tubaje Adeline Niyonsaba umuyobozi w'ibiro mu byo bijejwe harimo igisata cy'uburimyi yatwishuye ahumuriza abarimyi aho abasaba kurindira bihanganye ngo kuko ababijejwe bariko baravyiga. Mukamenya ko iteragira ry'ibigori mu mwonga ritekanijwe ku igenekezo rya 15 z'ukwezi kwa mukakaro mu ntara yose ya Butanyerera. Mu ntara ya Butanyerera Jean Marc kuri radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu mu rurimi rw'ikirundi arabandanya. Mu bijanye n'ubutunzi ibanki inkuru y'igihugu BRB iranegura ko hari abantu bonona inoti z'igihugu mu kuzitabura canke kuzandika ko bigatuma igihugu kihahombera mu kuzisubiriza. Jure Kajambera akorera BRB mu gisata cyo gukora inoti ibicere no kuzikwiragiza mu gihugu asigura ko abakora ibyo bashobora guhanwa mu gihe bafashwe. Jure Kajambere ariko aremeza ko iyi noti itononekaye ku rugero hari ibimenyetso biriko bizimangana ishobora gusubirizwa. Tumukurikire.
Inoti naho yobishaje ikwije ibisabwa mu bisanzwe turayaki hari noti ziba zarahuye n'ibyago sigara nka kamanyu yararoye ko ibyandiko hari noti hagira igihe tuyemere turasaba yuko inoti kugira ngo tuyihindure iba ifise uburinganire busumba inusu kindi gice umva ntikizokwemeka murabona ko ibiharuro biri habiri turasaba yuko hariho igiharuro kimwe kiba kiboneka kandi cyose irasinywa ko umuyobozi wa bank n'icegera ciwe ca mbere canke ca kabiri bivanye inoti yariyo turasaba yuko umukono umwe uba uboneka wose iyo arakantu katarukiye ko gatoyi nk'ikaramu canke kama gatoyi mu gihe bidashoboye gufuka muri ibi bimenyetso turashobora kwemera inoti tukayikaba ariko iyo ayo mabara yaje akaza gufuta ibimenyetso biriko inoti ntiba cemewe ikintu cya mbere cyo mwomenya inoti zirazimbye zigugwa n'amahera mva makungu urumva rero ko gusubiriza inoti biheza bikagora twagira rero dutera kamo abantu bakoresha inoti bagerageje bazifate neza duhora tubona hariho abantu usanga bazishyize mu makara ugasanga bateretse ko inyama cyangwa igufa twarabonye naho usanga bagiye bakazizinga nk'amashugwe kugira bakire abashyitsi ibyo byose ni ibintu bituma inoti iki saza ningoga iyo umuntu ayifashe nabi by'ukuri arahamwa kuva mu 2015 mu bimenyetso by'igihugu biri ku noti nk'inganji ikimenyetso cya Repubulika turafise idarapo mu bisanzwe ni bimenyetso bisanzwe bisonerwa bisigura ko n'inoti yurinzwe yifata nabi ntubisoneye
mu bijanye n'amagara y'abantu abarobyi bakorera kumwe aho uburobyi wa Gitaza ni muri komine Muhuti ntara ya Bujumbura barafise amakenga ko bashobora kwandura indwara ya Ebola babivuga bafatiye ku bipimo bya Ebola bahora bakoregwa bavuye mu kiyaga Tanganyika bataka ibikoregwa haraheze ukwezi ni mu giyo ndwara ibandanye irandagata mu gihugu kibanye cya Repubulika y'Intwaro Rusange ya Congo iyo tamira tuzi
turi ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu Gitaza Patrice Bayampunde ariko arakora imoteri y'ubwato bwiwe yitegura guhava asubira mu kiyaga ariko afise amakenga ko ashobora kwandura indwara ya Ebola yatanguriye hakujya mu gace ka Ituri muri Repubulika ya Intwaro Rusange ya Congo mu gihe mu kiyaga abarovyi b'Abarundi bashobora guhura na bagenzi babo bo muri Congo
n'amakenga yobura nyene hajya nta mwongo buri satu turaduhuriye mu maronderero ntangorane n'imwe turabatora kuzukara mu kanyaneza ntangorane n'imwe frem kubabona n'ubwato bwabo n'ubwato bwacu tukoresha gupeperana
ayo makenga ayasangiye na Saidi Nishimagizwe nubwo aziko abarovyi b'Abarundi nabo muri Congo babwirizwa guhana inta y'imetero 500 mu kiyaga
urana kya koroneri yera niyo bakunda gukorera bo kubera ku kwezi kwaheze ndabonye hari huguruye bapima abantu bagira ni mugabo gusa ngo ndavyamazeho nyine mwari no minsi najya mahe ndabona nkaziye nashobora kuvuga ati nashaka kugira amakenga y'ibyo bintu kubera tutabibona babibandanya kwa kundi
Abdulatif Nshimirimana aserukira abarovyi bo kumweha wa Gitaza yibaza ko vyahindutse kuko Ebola ubitarikira vugwa cyane nko muri Rusama
ubu ntabwo ari cyane kubera iyo ngwara itarikira vugwa nico gituma n'abarovyi kenshi hari gihe badacayo kubera bazi ko iyo ngwara itarikira vugwa
ico gihe muri Rusama ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwari bwafashe ingingo zo gupima umurovyi wese avuye mu kiyaga igikorwa abarovyi babona ko cosubira
mu ntango ya Ebola byarabaye rwose byari bifise ingufu kugabo mu ntango kumbona birimo nta bakitse byari bikenewe
kuri uyu wa kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi OMS ryarasohoye ibiharuro bishasha bya Ebola muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo aho abantu 1,561 banduye muri bo 566 baritavye imana ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi muri Rusama bamenyesha ko hakenewe $15 million z'amadolari ya Amerika zo guhangana n'ikiza cya Ebola
Nawe bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Sororezo zone rohero komine Mukazi ntara ya Bujumbura barafise impungenge ku ikena ry'amazi meza ribandanya kwibonekeza muri ico gice abo bahaba bavuga ko kugira baronka amazi meza yo kunywa bafata ingendo ndende bituma hari abikora ku mazi y'umyonga bavuga ko hari abatari meza bagasaba ko nabo bonoswa amabombo y'amazi abegereye ari sendayize
kuri umwanya bafata bagiye kurondera amazi meza ni kimwe mu byo bavuga ko bitaborohereza kuko kugira bashike gusa bibatwara iminota 30 canke irenga bataravye umwanya wo kugaruka nawo
natwe muri aka gace kacu twakeneye amazi drink natwe bibombo ni hari yarugoro kwibarabara hari gihe tuyabura tukajiyo hejuru kabariyo tuyakora kuko twebwe ngaha mu gace kiwacha nta bombo dufise mbwa turagenda umwanya utari muto turagenda nk'inusu y'isaha tugiye kuyarondera kuko hari gihe tugenda nk'aho iyo mu bigwati canke kubanga teri aha twebwe amabombo yacu yo ngaha aya mazi ntakunda kuza cyane kandi tukagenda hariya ku mugazi hariya mugashika ngaha uvuye hariya utuye nk'inshuro zitatu
kubera ivyo rero harabaca bahitamwe kwikora ku mazi yo mu myonga nahari mabi
twebwe nk'amazi dukoresha mu mazi tuvoma mu mwonga ayo tumesuza nayo dutekesha
cyo byonga ku mwonga kubera bera bakana bwa mazi eh nawe wabuze kugira kwa kumenye
mukibwa ko bishobora kwatera ingora
ano kira ko taba bazanda akora yandi so wayenye
mukwa mu mwe mukaje nico muri sikuri mu banza kwategura
ega rara rufoto nkanye
aho banyagihugu rero berekana ko hariho n'indwara ziheza zikabafata
enzo karaze kwara na zamara rero tumatoze kwara mbya twari hangana kwa mvuzi
abo muri ico gice bagasaba leta canke abandi bose babishoboye kubafasha kubegereza amazi gutyo nabatsimba tazisuku
rwe n'ukuri cyo ikintu twosaba nka leta canke abari imbere n'ukuri bo duha amazi kugira natwe n'isuku ligerega biratuma tutagira n'isuku kubera iki n'amazi kuko hari giheba wavumye nk'iyo bido kavuga ati je iyi bido ntayo nkoresha ko yabana sindabote n'abagome baryamo ku we bazogejo cyanke na jewe nkavuga ati hanzogejo n'amazi ariyo kubera mba niyumviriye iyo njya kuyakura bari kure
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atanguza ku mugaragaro umugambi wo gutanga amazi bise payepa amazi wacu yavuze ko kuronsa amazi abanyagihugu biri mu mwitwarariko wa leta akaba yaranahamagariye abikorera utwabo gufasha mu gushira imitaye mu gisata cy'amazi kugira abantu bose bashobore kuronka amazi meza akaba yaremeye ko na leta izoheze igashiramo igice gitoya ikindi kikazorihwa n'abazoba ariko barakoresha ayo mazi
Mu bijanye n'intwari inama y'abajenama ba komine ntangwa mu ntara ya Bujumbura irarega mustanteri waho kudakorana nayo ivyo bigatuma ubutunzi bwa komine bukoreshwa kutariko mu migambi mwimwe ntirangugwe mu ntumberi bayatanzwe nabo bajenama ubwo rwego ruherutse kwitura buramatari w'intara ya Bujumbura rugaragaza makenga ibiri mu rwandiko bashikirije tubishikirizwa na Egide Nahayo
Murugo rwandiko rwatwe kigikumu ku munsi wa mbere w'inondwi na Anosiyate Harerimana arongoye abaje inama ba komine ugashikirizwa buramatari w'intare ya Bujumbura bigaragara ko kuva iki kiringo abaje inama bato bamaze gukorana hagati y'abagize ubwo rwego na musanteri wa Ntahangwa mu birego abaje inama baho barega musanteri Alexis Havyarimana harimo kudashira mu ngiro intumbero ziba zatanzwe n'inama y'abaje inama ba komine ibihonyankingingo ya 48 ibyuzo rigenga amakomine mu gace kagira 19 hari kandi guteba gutanguza umugambi w'uko amakinga akorera muri ico gice yoronka imparati gushira kugiha amasezerano agenga gupanga no gupangisha amazu ya leta apangishijwe aho muri iyo komine icegeranyo kigashikiriza urwo rwego ibitarakorwa gushika mangaya umutware kandi anagirizwa kuba yaradugije amafaranga agenewe umugambi w'ubuhinga bita JDF mu mfunyafunyo ukoreshwa mu gutoza amakore n'amatagisi umugambi bwa mbere komine yawutekanije miliyoni 323 ariko abandi kiyobora amatari wa Bujumbura berekana ko komine imaze gukoresha yarenga miliyoni 951 mu mafaranga y'amarundi itangwa ry'amasoko riri mu gipfungu n'abagize urwo rwego bemeza ko bitwara uburyo bw'umurengera kudakorana kwa musitanteri n'abajenama kudashyira habona ingene amafaranga ya komine akoreshwa ivyo vyose bigatuma inama ya komine ibona ko musitanteri Alexis Havyarimana n'umunyamabanga wiwe atagishoboye guhagararira amabanga bajejwe ngo baharanire inyungu za komine nkuko tubananya tubisoma muri urwo rwandiko rwarungikiwe buramatari w'intare ya Bujumbura rukaba rwanamenyeshejwe abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu
Tumenyesha badukirikira rero ku ruganda rwa radio indundi kiriti rero mwakuye kugira gira icashikirije musanteri wa Ntahangwa Alexis Havyarimana yishuye ko afatiriwe cyane n'ibindi bikorwa ku buryo bitokunda ko agira insigura bitanze ko ninana makuru twari twabateguriye agarukiye n'ingurukire bagenzaje bamfashije kuyatororokanya n'ingurukire kandi Confie Olivier rubera intwari yamfashije amajwi arabashikira Odilon Nkejimana na yabashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane